Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Ati abantu bari mu hinga bw'ivyuma, kazi mu kutwateguye ko no mugoroba z'umwingo nkuru ziyagize. Hari umugabo wo mu gacimbiri Gwesero ku mutumba Musave uri mu gisagara cha Kayanza ari munwe y'inyamirama y'ukuva kuri uyu wa kane kumva zuko ku munsi wa gatatu w'inondwi yaturije umucanwa ibiganza by'umwana wiwe yariga mu mwaka wa gatanu amuhora ko yataye amafaranga igihumbi. Imigambwe itanu ariyo Iprona, Frodebu, Senel, CDP na numugambwe Codebu yatangaje ko ibaye irahagarika kwitabira ibiganiro byose bitunganywa n'umugwi Seni byerekeye amatora y'umukuru w'igihugu. Agatabo umugwi Seni nyene watangaje kuri wa gatanu ikirangamisi cyaho amatora y'umukuru w'igihugu azobera mu mwaka uza. Tufite kandi n'inkuru y'umutwe kamwe kuri wa gatanu uyu munsi tukaba tubaganirira kumwuga wo kubumba itunga kama imiryango y'abatwa yisangije mu Burundi n'andiri mu kanya sangwe kaze.
Radio Indundi Culture.
Nuge kwa ikaze muna no makuru haru mugabo wo mu gacimbiri Gwesero ku mutumba Musave uri mu gisagara cha Kayanza ari mu mingo y'inyamirama bikuva kuri uyu wa kane kumva zuko ku munsi wa gatatu w'inondwi yaturije umucanwa ibiganza by'umwana wiwe yiga mu mwaka wa gatanu amuhora ko yataye amafaranga igihumbi. Uwundi muvyeyi w'uwo mwana co kimwe n'ugwego rujejwe intwaro ku mutumba basaba ko uwo mugabo yohanwa hisunzwe amategeko. Ni nkutubaza Jean Nahimana.
Nkuko bishikizwa na nyina w'uwo mwana sanzwe yiga mu mwaka wa gatanu ngo hari ku mugoroba ku munsi wa gatatu mu gihe uwo mwana yaravuye ku ishure hanyuma se wiwe azwi ku izina rya Ngendanzi Renova amuha amafaranga ngo aje gusoma ivyo bararira ariko agarutse ngo amafaranga igihumbi yaramutakaranye. Mu gihe yagira cane ngo ateke se wiwe yaciye amufata amukubita umugere wo mu rubavu. Wa mwana ngo amaze gutubwenge se ngo yaciye afata ibiganza vyiwe vyose abivumbika muziko ari naho uwo mwana yacasha nkuko twashoboye kuvyibonera. Ariko mu gihe uwo mugabo yakora ivyo umugore wiwe yari yagiye mu nama y'ishirahamwe akaba yagiye kubibona atashe. Mu gihe rero uwo mugabo yafatwa yabwiye abatware ko uguturira uwo mwana wiwe yabitewe na shetani. Ariko rero umukenyezi wiwe akavuga ko uwo mugabo nubwo bubakanye biciye amategeko abaneye nabe umuryango ngo kuko atari ubwa mbere akora icanga ico kuko nawe nyene yigeze kumuturira ku rutugu. Agasaba rero kuvuza uwo mwana ubutungane nabwo bumuhane hisunzwe amategeko. Ku ruhande rw'umukuru w'umutumba Musave aratera ivyatsi nyifato y'abagabo nkabo aho yibaza ko mu gukora icanga ico Ngendanzi Renova ashobora kuba yari yihereje ibyo byabwenge. Akaba kandi nawe nyene yemeza ko muryango wiwe yama yahateye umutekano muke kandi bikanakora ko ababanyi. Agasaba rero abagabo nkabo guhinduka bakagira inyifata ibere yabavyeyi mu kubaha abo bubakanye ico kimwe nibondo bibarutse. Ubutungane nabwo akabusaba guhana abagabo bafise inyifato nk'iyo igayitse. Muri komine Kanzani ntara butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Arakoze Jean Nahimana mu makuru avuga muri politiki. Bamwe mu bagiye politike abari mu mashyira hamwe adanije ibyiciro bya politike hamwe n'amashengero bari doga ko ikirangamisi cy'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije kizoba cegeranye cyane ibyo bigatuma bizobagora mu kwitegurira ayo matora mu nama yo guhanahana ibyumviro n'abegwa bose n'amatora kuri wa gatanu hani Bujumbura. Abo basavye umugwi Seni uje gutegura amatora kongereza ibiringo. Umukuru wo mugwi yavuze ko kubahiriza ibiringo navyo biri mu bigize ihiganwa mu matora. Inkutubaza Jotan Iratuzi.
Prosper Ntahogwamiye arongoye umugwi Seni ujeje gutunganya amatora yashikirije ku itora rya mbere ry'umukuru w'igihugu nizo bigenekerezo rya gatatu rusa mu mwaka w'2027 mu batowe bacarahira igenekerezo rya 18 ruheshi nayo mu gihe ho bitora rya kabiri ry'umukuru w'igihugu rizo cari bakuwa mbere ruheshi watowe bacarahira igenekerezo rya 18 ruheshi nyene. Ariko imbere yaho hariho imyiteguro y'iryo tora ibwirizwa kuba mwijanye no gushyiraho abagize imigwi sesi ijeje gutunganya amatora mu makomine komine n'imigwisepi yatunganya mu ntara kwakira abajejwe gucungira amatora n'indorerezi n'ibindi bamwe mu banyepolitike nka Siriyake Shimirimana icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD babona ko amatariki yegeranye akarorero nako gutanga amadosiye y'abazoja mu migwisepi bizoba kuva mu ndwiza igenekerezo rya 2020 gushika kujya 31 rusama
kandi ko ndaraba ikiranga mwanya uko gihagaze kuko biregeranye cyane kandi hari itariki ntabanduka umunsi w'amatora wowe ntuhinduka
ni na cumi yobozi wishira hamwe Rukirisu Make Aime Pascal Nduwimana agaruka ko
iyi karendiringe nimeze mwatweretse ingene abazoja mwaya masepi na masesi itariki turabafise iyi misa ariko ni mikeya cyane muri zino ntara umuntu kufata nka dosi jiva makamba hehe imanuka namwe ivyo bagiza natwe turabona ko mukongera iminsi ibiri cyangwa itatu
Prosper Ntagwami yarongoye umugwise niwe abona ko kubahiriza ibiringo biri mu bigizi higanwa mu matora akabasaba guca batangura kwitunganya hakiri kare
kubahiriza umwanya fe partie de la competition nico nakigaruka ko udashobora kwisuganya mu mwanya ni competition
Abitoza bazoshikiriza amadosiye yabo kuva kuwa 13 gushika kuwa 22 mu nyonyo no mwaka imyiyamamazo nayo ikabitegekanijwe gutangura kuwa 10 gushika kuwa 30 ndamukiza umwaka uza
Arakoze Jotan iratuze hagatari rimigambwe 5 ariyo Iprona Frodebu CNL CDP n'umugambwe Kodebu yatangaje ko ibayira hagarika kwitabirira ibiganiro byose bitunganywa n'uyo mugujo cyo gutegura amatora vyerekeye aya matora nyene yimirije ku mwaka uza mu biganiro na makuru cyo kuri uyu wa gatanu Olivier Nkurunziza yavuze ku izina ry'iyo migambwe yasiguye ko seni ifataminene negwe amakosa yabaye mu matora aheruka akaba yanavuze ko iyo migambwe isaba umukuru w'igihugu ko yofasha kugira habi ibiganiro byotuma amategeko age amategeko amwamwe ajanye n'amatora n'agenga umugwiseni ahinyanyugwa kugira utunenge twibonekeje mu matora heruka nitwongere kuba muyimirije
inyuma y'amatora y'abashinga amateka n'abaje nama b'amakomine y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu yari ituye inzego zijejwe gutorera inyishu ibibazo bijanye n'amatora yiyamiriza ibitagenze neza ariko nta nyishu ibereye yatanzwe umugwijejwe gutunganya amatora turavye abawugize n'ukuntu wigenza mu by'amatora ntushobora gutunganya amatora ari mu muco ibona ko hakiri kare ko habandanywa itegurwa ry'amatora atabiganiro vya politike tori nyishu biraba mu kurindira ko ivyo biganiro biba ibona ko yoba irabangira kwitaba amanama atunganijwe no mu gwiseni ategura amatora y'umukuru w'igihugu nico gituma dusubiriye kwitura nyene icubaye umukuru w'igihugu kugira ngo afate ingingo zibereye zotuma haba ibiganiro bidakumira no gusesangura neza amakosa ndenza rugero yibonekeje mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu kugira ngo hatogwe umuti hakaba n'itunganywa rishasha y'amategeko n'inzego zitunganya iby'amatora twibutse kandi ko imigambwe iteye igikumu kuri rino tangazo yandikiye ikete nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya kane z'ukwa kane mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu tukaba tukirindiriye inyishu
Olivier Nkurunziza n'umukuru w'umugambwe Iprona ari nawe yavuze ku izina iyo yindi migambwe itanu Burundi bwira 15 ku bihugu 50 vyateye umukono ku masezerano ya Afrika janye no kugwanya igiturire nkuko isuzuma ryakozwe muri nondwi ku ncuro ya mbere ku Burundi n'umugwi w'ubumwe bwa Afrika ujejwe ibyo kugwanya igiturire rivyerekana ibyo vyashikirijwe n'icegera c'urongoye igisata c'inyamiramabi kijejwe amatohoza mu shirandi bw'u Burundi bujejwe iterambere rusangi n'umutekano kuri uyu wa gatanu inyuma y'inama uwo mugwi wagiraniye n'ibisata vya leta n'amashyirahamwe adaniye ibyiciro vya politike imigambwe amadini hamwe n'ugwaruka hani Bujumbura Joseph Kenyatta yavuze ko uwo mugwi wumvirije ivyifuzo vyabo wumvirije nako ivyifuzo vyabo mu bijanye n'ingene igiturire cyogwanywa mu gihugu mu nyuma ukazotanga ndetse n'icegeranyo imbere y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango tumumvirize
bari ngaha mu gihugu kuva ku munsi wa gatandatu windwiheze hanyuma ibikorwa byabo bikaba byatanguye ku munsi wa mbere bikaba bisozerewe uyu munsi ivyo bikorwa navyo byari byo kuza kuraba mu gihugu cy'u Burundi aho igihugu kigeze mu bijanye no gushira mu ngiro y'amasezerano y'umwe bwa Afrika ajanye no kugwanya ibiturire ntibahuye n'ibisata bya leta gusa ariko barahuye n'ibindi bisata by'abikorera utwabo yabonabo rero bazoheza barabe ibibereye kugira ngo bishobore kuja muri raporo bazoheza bagakora ijanye n'iyi misiyo yari yabazanye ariko rero iyo raporo imbere y'uko bayishikiriza inama nkuru y'abakuru b'ibihugu abo muryango wa Afrika bazobanza bayirungikire u Burundi hanyuma boheze basuzume neza barabe yuko mu by'ukuri ibyo basanze ngaha ariko biri kuva u Burundi bushize umukono kuri ayo masezerano ibi bikorwa bijanye no gusuzuma ishigwa mu ngiro y'ayo masezerano ko bayi bwa mbere bibaye igihugu cy'u Burundi baye igihugu kigira 15 mu bihugu 50 byasinye ayo masezerano igiturire mu bisanzwe ni umwansi kuko kukigwanya kandi ni intambara mu zindi nkuko nyine cyubahiro yabishikirije ni kuvuga igihugu kirangwamo igiturire ntaterambere rihaba
Radio Indundi Culture
abagozi b'ibiharage ku mugwa mukuru wa politike igitega baridoga ko igiciro cy'iki gifungurwa kiri mu byankenerwa mu miryango kiriko kiraduga ku rugero kubwabo rudasanzwe bamwe bavuga ko igiciro ibiharage byariko ku mwaka uheze kimaze kwigwiza inshuro gatatu cyangwa karenga haraho ubu ikiro kimwe kigeze ku 7000 by'amafaranga y'amarundi mu bibanza bimwe bimwe byahora bidandarizwamo abaguzi bavuga ko atanurutetero harangwa abadandaza basigura ko iribura ry'ibiharage ryo baryatumwe nigabanuka ry'umwimbu kubera ihindagurika ry'ibihe impande zose zisaba ko ingingo zijejwe ingingo zijaye no kubahiriza ibiciro mu gihugu zokurikiranira zoshigwaho kugira ngo iyo duga rihagarare n'inkutubaza Anicet Ntanguvu
ikiro cy'ibiharage byumye ku isoko nkuru ryo ku mugwa mukuru wa politique by'ibihitira byo ku mpeshi y'umwaka uheze kigurishwa hagati y'amafaranga 600,000 to 700,000 bivanye na kanovera kabyo nayo ibiharage bita bishasha by'imbuwe kwirima ry'agatasi ikiro kigeze ku giciro cy'amafaranga ari hagati y'400,000 to 500,000 mu makarate atandukanye igifungo cy'ibiharage mu bibanza byahora bidandarizwamo nta n'urutete ruharangwa mu gihe no mu isoko nkuru naho biri abadandaza bavuga ko barangura bikeyi bitazomara iminsi myinshi kuko bamenyesha ko ibindi biharage mu minsi mikeyi bizoba byeze byarimwe ku mpeshi y'uno mwaka gutyo bakavuga ko byohava bibahombesha abihereza ico gifungurwa nabo harimo abamenyesha ko ibiharage bidahara mu muryango berekana agahinda gaturutse ku biciro vyigwije na kabiri baravye uko byari mu mwaka uheze bashikiriza ko atanisaganirizo mu gihe imboga harimo irengarenga intore n'amashu bahora bikora ko zikongereza ifungurwa mu muryango kuva mu kwezi kwa ntwara n'umwaka umwimbu wagabanutse bitari bimenyerewe biturutse ku mvura yagiye ironona imirima yazo na ibiciro bikaba byigwije inshuro zitatu na yarenga bamwe mu barimyi berekana akababaro gaturutse ko abadandaza bikika mu kiza bakaduza ibiciro by'ico gifungurwa cy'ibiharage mu gihe bo bariko barimbura babajaniranya bakabibarangura ku mafaranga y'intica ntikize bagasaba gutyo no kwico gifungwa cy'ibiharage hoba icungwerwa ry'ibiciro Anise ntango vyitega Radio Indundi Culture
Leta ya Burundi imenyesha ko hagiye gutunganywa indinganizo nshasha y'ingene Barundi bariko barahunguka bakigwa mu Burundi muri kino gihe imfacanyo zari zigenewe impunzi zigenda zigabanuka ku isi iyi nimwe mu nteguro z'amabwirizwa zashikirijwe mu nama shikiranganje yakoranye ku wa gatatu w'inondwi mu itangazo risozera iyo nama umunyamabanga mukuru wa Leta Jérôme Niyonzima yavuze ko intumbero nyamukuru y'indinganizo ari y'indinganizo aruko bukebuke impunzi zoba mu buru impunzi zoba mu bandi banyagihugu atari mu makambi hamwe nuko zoba izo mpunzi zaba izo mpunzi canke abasangwa bose bogira imibereho myiza kurikira Jérôme Niyonzima
indinganizo y'umugambi ni intego y'ibikorwa bijanye no kwakira impunzi mu Burundi ihangiro rikuru ry'iyo ndinganizo nuko abasangwa abahungutse hamwe n'impunzi borushiriza kubaho neza no gushyigikira izo mpunzi kugira ngo buke buke zishobore kwibeshaho kugira ngo n'umubano hagati yabo bose ugumare mwiza nkako u Burundi bubandanya kwakira impunzi abatahuka hamwe n'abashobora kwisanga atabwenegihugu nabumwe bafise mugihe iyo ndinganizo nkiyi yaheruka gushyirwa ku gihe mu mwaka wa 2023 ibyo biruko mugihe imfashanyo ku rwego rw'isi yose yagabanutse bigasaba rero ko ubugeni impunzi zifatwa hamwe naho zakirirwa bitunganye ukundi birakenewe kwiyumvira izindi minyanyuro zifatiye ku kwitunganya no kwidegenda mu by'ubutunzi no kwiteza imbere haba ku mpunzi abahungutse n'abasambo intumbero nyamukuru y'indinganizo ni uko bukebuke impunzi zoba mu benegihugu atari mu makambi hamwe rero nuko zaba impunzi cyangwa abasangwa bose bogira imibereho nyayo n'amashikiranganji maze kwihezwa ndinganizo y'umugambi yarayemeje mu byo yasabye hakaba harimo kumutekano w'igihugu woje imbere ya byose mwishyirwa mu ngiro ryayo
Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi umujyango utabari imbabare Croix Rouge uranegura ko ikimenyetso kiuranga hamwe n'abanyamujyango bawo haraho bitubahirizwa hayimbazwa kuri wa gatanu umunsi mpuzamakungu hariwe uwo muryango umunyamabanga mukuru wayo hano mu Burundi Anselme Katiyunguruze yatanze akarorero k'abaganga bashinga amavuriro bagashyira ko ikimenyetso cy'umusaraba kiranga uwo muryango hamwe kandi n'imiduga imwe imwe yazaruse habaniha ikoresha ivyo bimenyetso yavuze ko icyo kibazo bagituye leta barindiriye ibizova mu matohoza bizokwigwa n'inama nshikiranganje
leta y'u Burundi yarashyize igikumu ku masezerano yitwa amasezerano y'i Geneve mwayo masezerano y'i Geneve rero baravuga neza ibimenyetso by'umuryango utabare mbabare gusa uyu munsi by'itatu bikoreshwa mu isi yose muri 2025 ngira ngo harageze yuko tubona ama ambulance y'ibitaro kanaka centre de santé kanaka afise ibimenyetso nk'ivyo dufise twenye none wumva twoba dukingiwe gute ikimenyetso dukwiye gukoresha twebwe twenyene kigakoreshwa n'abandi bose ntumva ko tushobora kwitwa ivyo tutitwa ntumva ko tushobora gufatwa uko twakwiye gufatwa uyu munsi ndagenda bivugira imbere y'abamenyesha makuru ujya musaraba utukura murasohoka murabi imodoka ziri ngaha ujya musaraba utukura ni twebwe twenyine turi kuri gukoresha na les services de santé de l'armée les services religieux de l'armée mugabo guciye hirya no hino umuganga cyangwa umuforomo bagiye muri retraite ni bake bagira centre de santé aca kreya kabine nta Croix Rouge muramubona mugiye mu bitaro ibyo aribyo byose nkanye musaba Croix Rouge ama ambulance ya centre de santé ya nakana bose ni bafite Croix Rouge bijya sivyo nta bintu byo kwidonga biriho leta y'u Burundi iramaze kubyumva kandi yarashyizeho umugwi wavyize urabinonosora uwo mugwi warahejeje gushyikiriza icegeranyo ubu icyo turindiriye ni uko leta ivyiga mu nama nshikiranganji hanyuma igasohora ingingo ngo mbega ngo hari abandi bashobora kwambara tuyatukinga mugongo barashobora kutwambara n'uri kutawubabuza ntibujitwe barashobora gukamba
mu kanya ni nkuru y'imico kama
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
umwe mu cyumba twashikiriza ku munsi wa gatanu uyu munsi tuvuga umwuga wo kubumba itunga kama imiryango y'abatwa yisangije Vital Bambanze yakoze ubushakashatsi kuri uwo mwuga akaba anarongoye ishyirahamwe nk'uzi batwa Uniproba asigura ko kubumba bifise intambwe bicako yitangurira izindi ikaba ukurondera ibumba hamwe n'icyo bita insibo inkuru twayiteguriwe na Alice Ndayizeye
Umwuga wo kubumba ufatwa nk'akaranga ku batwa watanguye kuva Abarundi bagiye mu bindi bikorwa nyuma yo kubeshwaho no guhiga no kwamura nk'uko bivugwa na Vitale Bambanze umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzabatwa Uniproba akaba yaragize n'ubushakashatsi ku mwuga wo kubumba
tuvuye mu byo guhiga no kwamura abatwa benshi bace bafata umwuga wo kubumba umwuga wo kubumba rero waciba nk'akaranga waciba nk'imigenzo mbere ugacusanga umutwa wese hiyumvamwo ko kubumba ari cyo kintu nyamukuru yokora
kubumba rero avuga ko bifise intambwe bicako atangura asigura ijanye no kurondera ibikoresho by'ibanze nk'ibumba
kugira ngo umuntu atangure kubumba ni kituva bifata umwanya kandi bifata ingingo cyo twita etape mu gifaransa ariho kugenda gutegura bwa mbere ndero kumenya ibumba aho riri ryiza ryishobora kuvamo ingono ni hehe kuko amabumba yose nta nashobora kuvamo inkono hari aho ushobora gutura ibumba igihundu gasanga ni ribi cyo rero ndumba ribi urinze ukenda naho ukenda karikata birishobora kuzova mu nkuru nziza ufite muziko mu cyokezo seramina kurika ziraturagurika
imbere yuko iryo wumba ritangura gukoreshwa kandi babanza kuritegura neza mu gukuramwo ibyo bita imicafu
aha namaze kurikura naho nyene sigya bomba ucuzana ngo utangwa kuri bomba urumva hari urizana ari kirimo ubucafu n'ibyo bita intorobwa bacanye intoto bivana nahantu aca babanza kwaka bakagicarira bagakuramo ubwo bucafu buri mu bwo tuma inkono bagiye kwishira mu cokezi turika kuramo bamaze kudukuramo bakaronka ibumba kuvuga ko ari byiza baca barikata
iryo bumba kugira ribumbe neza rirakenera kuvangwa n'ico bita insibo naha bambanze aratubwira uko ziboneka
insibo hari aho usanga zimeze nk'umusenyi bakazi ura ahantu bazitoye izo nsibo ugasanga zisanzwe zikozwe kuko ari nk'akavukire zimeze nk'umusenyi nahandi nsibo usanga ari amabuye bahonda bamaze kuyahonda bakayagosora kuyagosora no kuyacanguramo bagakuramo ake mabuye manini manini kugira ngo baronke umusenyi novuga umeze nk'ifu umusenyi rewe witwa insibo niwo utuma ibumba rikomera kandi ko barivanga n'amazi bakaronka cyo no kwita mu gifaransa matière igikoresho batanguza mu kubumba inkono
ivyo bikoresho bimaze gutunganywa neza araheza hagakurikira intambwe yo gukata ibumba ni mu nkuru yacu yo hanyuma
Alisendeza rakoze ku munyo cyangwa yari yaduteguriye anako twatwateguriye kuri umugabo cyagarukira makoze mwese rero mwe yateza matwi mugire ibihe byiza nabaje mu bihinga bw'Imana matwi yabona Yesu mukomeze gugorobezanya n'ibiganiro bya Radio Non Culture
Egid Nahayo